Radio Indundi Culture amakuru mu Kirundi.
Turabahaye mwiriwe tubana ikaze mu makuru Radio Indundi Culture yabateguye kuri uyu mugoroba haza kubagize n'izingingo nkuru nkuru zikurikira. Basaba ko ubushakashatsi ku ndwara itaramenyekana yateye ibiti by'ivyamwa, abo basaba ivyo n'abarimyi b'ivyamwa bo muri komine Rumonge intara ya Burunga. Kuri wa mbere niho abanyeshuri bahejeje umwaka wa gatandatu barenga ibihumbi 17 niho bakora ikibazo kibaha uburenganzira bwo kwiga mu mashure y'akarorero, ariko atanguza ico kibazo umushikiranganji w'indero yaneguye abayobozi batajanye abaregwa babo gukora ico kibazo. Tubafitiye kandi n'amakuru avugwa muri politike, aho tuvuga ingene abanyapolitike bakira ibiganiro bakorana n'umukuru w'igihugu muri kino gihe ariko hitegurirwa amatora y'umukuru w'igihugu yo mu mwaka w'2027. Mbega agira ngo umugwi giserukira igihugu ushike mu ihiganwa ry'igikombe cya Afurika mu nkino z'umupira w'amaguru bigenda gute? Mu nkuru y'inkino tubashikiriza iminsi yose ya mbere n'amakuru agaramwe bw'ivyuma na Kofi Olivier Robert Ntwari yodone niyo yanzigamenyega ndabashikirize mu kanya n'inkuru imwe mukwayo.
Radio Indundi Culture.
Ndasubiye kubaramutsa mwarimeje kuvyumva mu ngingo nkuru nkuru ko bamwe mu banyapolitike bitavye ibiganiro vyahuje abaseruka imigambwe itandukanye n'umukuru w'igihugu ku munsi wa gatanu w'indwi iheze igitega ku mungwa mukuru wa politike. Iragaragaza amakenga nk'ukurikizwa vy'ibijanye n'ibisabwa mu mahuriro nk'ayo aja araba mu gihugu hategurwa itorwa ry'umukuru w'igihugu ritegekanijwe mu mwaka uza. Baganiriye na Radio Indundi Culture kuri uyu wa mbere babona ko kutubahiriza ibiba bifunditswe bidahumuriza mu itegurwa ry'amatora shimisha bose. Umugambwe CNR ubabazwa nuko ishingwa ry'umugwi utegura amatora mu ntara no mu makomine riheruka kuba ryaho Nyanze ivyumvikanywe ko munyamabanga wawo Leopold Hakizimana asaba ko impinduka mu ishingwa ry'abazoba bagize ibiro vy'amatora ku mitumba. Tumukurikire.
Umugambwe CNR wifatanije n'ini migambwe ishika kuri ine bari barasavye bandikiye umukuru w'igihugu yuko hari ivyo bobanza bikaba na cyane cyane ibiganiro bijanye no gutunganya neza amatora bifashishije ku vyari vyarabaye mu matora y'2025 bitagenze neza. Hageze gushiraho irya migwi ya CEPI na CESI hari ibyo taronkere nyinshi. Ni muri iyo ntumbero rero ata amadoshe twatanze yabaja muri CEPI cyangwa abaja muri CESI, ariko nicabugiye yuko twasavye kubizokurikira ibijanye no gushiraho abazoba bagize ibiro by'itora. No munsi rero senere ntirimo kandi sesi senere yonyene itarimo, hariho n'iyindi migambwe n'ijya migambwe twari kumwe imigambwe ishika kuri itatu nta n'imwe yabonetse ahantu na hamwe muri iyo migwi. Hariho n'iyindi migambwe yindi itabonetse mbwiyo yoyo izovyivugira. Turizeye yuko ari ngongo imigambwe ishikiza ivyumviro vyayo kandi ivyo vyumviro bikoregweko bagume bumviriza ivyumviro vyashikirijwe n'abazohiganwa. Nk'ubu ngiye no gushiraho amabiro y'amatora ajye yo ku mitumba na mabiro ashika hafi ibihumbi 15 bubahirize ivyo itegeko rigenga amatora risaba. Mu ngingo yagiye ya 40 n'ihenzo biravuga yuko abagize amabiro y'amatora bategeza kuba ari abantu bubahirijwe urunganwe bishikirije ibitsina amoko bishimikije n'ivyumviro vya politike. No kuvuga imigambwe aturuka amategeko ajanye amatora niko bivuga.
Umugambwe iprona nawo ubona ko mu vyo kwitwara ariko aho komezwa ubwigenge bungana ku rubuga hagati y'abahiganwa gukinga ihotegwa avuga ko ryakorewe abanywanyi b'indi migambwe mu matora aheruka yo mu mwaka w'2025 hamwe n'ibindi. Olivier Nkurunziza awurongoye yamara yavuze ko ingendo y'ibiganiro iriko irakomezwa n'umukuru w'igihugu itanga icizere ku bahiganwa.
Rwabwi kiduraje ishingano ko ivyabaye mu matora y'2025 bitosubira. Bimwe byo kuzaba mandateri, bimwe byo guharura amajwi y'umudasigana gahinduka y'umugambo uri ku butegetsi. Ibyo gukoresha igikenyu gasanga ko ari ku butegetsi ruriko ruragora abantu mu matora. Vya bindi by'iterabora babiba mu mitumba abukungana. Abantu bagiye kwiyamamaza baronka uburyo bumwe bwo kwiyamamaza. Mugiye ku kibuga intwaro ntikugore, amaradiyo baronka aho tuvugira, abantu bangane ku kibuga. Ivyo turabisaba kugira ngo amatora ntihaba abatega ubwoba canke babuzwa kugira imyiyamamazo yabo. Twifuza rero amatora meza. Hasigaye kubona ko ivyo twavuze bija mu ngiro. Ejo gituma umukuru w'igihugu yavuze ati abo bantu batera ingorane buramatari turabahaye itegeko mugende mwigishe imitumba ba chef de zone. Ivyo rero n'amajambo twe turindiri kwava mu majambo bikaja mu bikorwa. Uno musere w'umugambwe w'abadasigana uvuga uti twebwe twama dufata ijambo ry'umukuru nibitagenda neza naho nyene tuzotinya kuvuga duti twayaza amasigara cicaro. No musi rero twifuza ko abarundi haba amatora meza dugende mu matora kugira bitagenda neza tubivuge na ukaba umugambwe w'abadasigana nizo kwiyera ukangariza ko ngo wemere ko ibintu byagenze neza kandi atari byiza cyo dushimira umukuru w'igihugu nibiganire kwa kantu koze kinambwe tuzoguma tukavuga tuvuge duti bya bindi twavuga bituma amatora agenda nabi ntibiraje mu cyo twashimire niyo ngendo yo kuganira gushika tubonye kwa matora agenda neza
Olivier Nkurunziza akabarongoye mugambwe w'abadasigana ipro na mu by'uburimyi bamwe mu bari mu byamwe muri commune Rumonge intara ya Burunga baratoye impungenge n'indwara imaze igihe ibangamiye ivyamwa vya mandarine abo barimyi bavuga gushika ubu atamuti wayo uraboneka ariko gusaba ko ko gushakashatsi ubwira iyo ndwara imenyekane hanyuma umutuboneke ari se ndayizeye
abo barimyi bavuga ko igiti kimaze gufatwa n'iyo ndwara hitaba kicamye kuko gica cuma nkuko umukenyezi abisigura
nkubu hariho indwara y'ibiti yateye hariho indwara yateye ibiti vya mandare n'ibyo vya macenzo igiti kimaze gufatwa niyo ndwara tuma babikirirabura ntigisubire kwama bikarangira ico giti giciye cuma
iduhande y'izo ndwara kandi habarinyi bavuga ko ari ibiti vy'ivyamwa bishaje ivyo bavuga nk'ibibangamiye uburimyi bw'ivyamwa
byaratewe n'ingwara n'ubu ntituraronka imiti umwimbutsa wumera nabi
kandi turabona kandi ko n'ibiti ibitegwa bisa n'ibishaje bitatangira mwibumeze neza mugabo kubera ibiti bisaje canke irizuba rikane dutera cyatumye mu bugabanuka
ivyo rero bakayibona nk'uruhombo haba ku miryango ndetse no mu gihugu
urumva n'uruhombo ku muryango no ku murimo aba yagiteje cy'uteko ndetse n'ubigo cyose n'icyo umuntu yitetse gukora yabikikozwa
abo barimyi basaba rero ko hakorwa ivyigwa kugira iyo ndwara imenyekane ituzwe hamwe n'uko boroswa izindi mbuto shasha
twasaba rero abajejwe uburimyi n'ubworozi ko boza bagapima iyo ndwara iyari yo kugira ngo bashobore kuronsa umuti abarimyi kugira ngo iyo ndwara ituzwe itarafata ibiti byinshi cyane
nuko ubwa mbere leta yorondera imbuto ziri seleksione bakazi habene gihugu bakarema mandarena agezweho meza
cyo twosaba abakoronoma z'uburimyi nuko bodufasha bakaturonsa izindi mbuto nshasha bakadufasha mu kuduha imiti kugira ngo nibigiye ko bikomere hanyuma hakaba nihimiriza mbere kubajejwe uburimyi kugira ngo n'ibyo bafise babikorere neza
izo ngorane abo barimyi bavuga bemeza ko zagize ingaruka mbi ku mwimbu w'ivyo vyamwa ibigaragarira kwisubira inyuma ry'ubutunzi ku miryango
Radio Indundi Culture
Hajye ndundi kwitira makuru yacu arabandanya urashobora kuyumva kandi uri kuri mega yetse ya 88 n'ibice 2 mu gisagara cha Bujumbura yo micungararo yacu 99 n'ibice 9 mu ntara zitandukanye z'igihugu n'abari mu bihugu bibanyi abari ku murongo wa internet n'indundi kwitira kaburungu kome mu gisata c'indero kuri wa mbere mu gihugu cozi niho bakora ikibazo abanyeshuri bipfuza kwiga mu mashuri ya Karorero atanguza ico kibazo ku ishuri shingiro rya Bukirasa ziri mu ntara ya Gitega umushikiranganje w'indero François Havyarimana yamenyesheje ko abanyeshuri barenga 17,000 hari bigeme barenga 10,000 nibo bitezwe guze ico kibazo yamenyesheje ko ico kibazo cakozwe neza muri rusangi ariko François Habyarimana yaneguye ko ari umuyobozi w'ishure wo muri ico gice ciyo ntara atazanye abana gukora ico kibazo yavuze ko amatohoza agiye gukorwa kugira ngo hamenyekane icatumye abo banyeshure badatwagwa gukora ico kibazo hama mu nyuma hafatwa ingingo kuri kiri umushikiranganje w'indero ni François Habyarimana
baheje gutanguza kibazo giha urenganzira zira abanyeshuri bamenye mwaka wa gatandatu uja mwaka w'indwi w'amashure ya Karorero eka mbere kibazo zizotuma duca ducagura n'abanyeshure bazoja mu mwaka w'indwi mu mashure ya leta asanzwe afise uraro rero muri rusangi kibazo kiriko kigenda neza mu gihugu cyose nta ngorane zikomeye zabaye kiretse akagorane duheje kumva ngaha muri komine ya Gitega aho hari umuyobozi tazanye abanyeshure kuza gukora icyo kibazo kuko mubizi abanyeshure barekuriwe gukora icyo kibazo n'abanyeshure batatu ba mbere mu ishure rero twace dusaba ubuyobozi bw'indero mu ntara kugira amatohoza bafatikanije n'intwaro kugira ngo twumve icatumye ivyo bintu biba hanyuma bibaye ngombwa ingingo ziheze zifatwe kugira ngo ivyo bintu bibize bisubire abanyeshure twari twiteze mu gihugu cyose bangana n'ibihumbi 17 965 muri abo abarenga ibihumbi 10 n'abanyeshure babigeme turize yuko n'abanyeshure bazogitora kuko twabonye bariko bagikora batekanye
Tukivuga rero igukogwa gico kibazo mu komine Kayanza mu ntara ya Butanyerera abanyeshuri amajana 289 bahejeje uwo mwaka nyene wa gatandatu muri iyo komine y'Indero nibo bakoze ico kibazo kiba uburenganzira bwo kwinjira mu mashure ya Karorero aho mugenzi wacu Jana Himana yaciye nko kwishure shingiro rya Kirema riri mu gisagara ca Kayanza ariko habere ico kibazo bamwe mu banyeshure bari baherekejwe n'abavyeyi babo kubera bari baje bava akure kwa n'imiryango hamwe no kubura uburyo bwo kurera abana ni zimwe mu ngaruka mbi zishikira abamwe mu bigeme bavyariye iwabo mu ntara ya Bujumbura abo bigeme basaba gushigikirwa mu bijanye n'uburyo bwo kwitunganiriza imigambi atanguza umugambi wo gushigikira ingo nshasha no gutandukanya imbyaro kuri uyu wa mbere mutambukanye y'umukuru w'igihugu yemereye abo bigeme kubashigikira ariko imiryango isabwa na leta kubyara abo bishoboye kurera kugira abana babo ntibaje mu ngeso z'ubuhumbu zobakwegera gutwara inda z'indaro Jotan Iratuzi
ubukene bwo mu ngo canke ingeso basanganywe ni bimwe mu bituma bigeme twaganiriye bavuga ko bituma bavyarira iwabo abo bigeme bemeza ko abo bavyaranye ataco bariko barabafasha mu kurera abana bavyaranye bamwe kuko babihakanye abandi kuko batishoboye bagaheza bakahagirira ibibazo bitari bike
turahanje afise umwana w'imyaka 2 na meza 5 muhira niko bimeze rero babonye na se wa umwana atari karagufasha uzawumva ngo kimwe cavyarira muhira atwari ndayishushu ndego cyawirinda kugira ngo uve muhira urabiyuja kwangaruka tusanga usubiye muri bya bindi kubera iki bwa buzima urimo
kuronswa imitahe nivyo babona ko vyo tuma ubuzima babayemwo bwisununura
jeno wasaba kumugize ico mudufashije hama tukiteza imbere tukagira nka nitwaronka amahera yo ku ndandaza tuzogira nk'agashira hamwe tuje hamwe
umutambukanyi w'umukuru w'igihugu akaba yabemereye kubafasha kubera kuvyarira iwabo biva no ku bukene bw'imiryango ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu buhimiriza imiryango gutandukanya imvyaro ikoresheje uburyo bwo gutandukanya imvyaro butangwa kwa muganga kugira ngo bavyara abo bashoboye kurera
Jota Iratuzi abantu bose baba ku mugwa mukuru w'utunzi Bujumbura bafise impusha zo gutembereza amakinga n'amapikipiki muri ico gisagara basaba gakuva kuri uyu wa mbere gusubira gusuzumisha izo mpusha ko ari zo koko gikorwa gishobora gutwara imisi 13 kikazobera ku zone imwe imwe uko ari 13 zigize amakomine 3 ari ku mugwa mukuru w'utunzi Bujumbura buramatari w'intara ya Bujumbura aroyize ndayikengurukiye mu kiganiro y'abamenyesha makuru ari nawe yatanguje ico gikorwa kuri uyu wa mbere yasiguye ko ari mu ntumbero yo gusuzuma ko atabariko bakoresha impusha za magendu ndayikengurukiye akaba yanashikirije ko mu kurindira ko izi dosuzumwa rirangira abafize izo mpusha zikiri ku gihe ko bobandanya bakoresha izo ngendeshwa mu gisagara ca Bujumbura nk'uko vyahora
mu ntara hariho impusha twatanze ku bantu bagendesha amakinga canke amamoto babisabye tukabemerera no ruhusha rumara umwaka rero ubutumwa twashaka kubaha nukuraba ko koko impapuro twabasinyiye yuko arizo n'ubu bakikoresha mu kugendesha ayo makinga canke ayo mamoto rero uno munsi bari baje ngaduca dusanga kugira tubikore neza ntitwobakirira rimwe bose uca twumvikana ko tuzoca tubakira twisunze amazone barimo biba yuko amazone uko ari 13 tuzobakira munsi zone imwe wundi munsi ni zone hanyuma tuje kuraba ko izo mpapuro arizo inyishu zoca tuyatanga tuyitanga ku mazone baturukamwo kuba ko inyishu bazoyakirira kuri zone aba batarashikirwa babandanya bakoresha izo mpapuro gushika bashikiriwe tukaraba ko bimeze neza ntawo cavuga ngo zose tuzihagarike ni iminsi mike y'iminsi 13 tuzaba twahejeje bibaza kutakibazo
Radio Indonesia Culture, à la voix de mon
Elle est bonne avec pénalty. Oh, pas de pénalty ici.
Mwamaze kuvyumva ubu naho rumwanya w'inkuru y'inkino inkuru tubashikize imisi yose ya mbere uyu munsi tubabwira ibisabwa kugira ngo umugwi nserukira gihugu ushike mu iganwa ry'igikombe cya Afrika mu rukino rw'umupira w'amaguru umushakashatsi muri urwo rukino akaba n'umwigisha wa kaminuza agagaruka ku bakinyi bose babwirizwa kuba bafise ubwene gihugu bw'icyo gihugu baserukiye uyu mwigisha agasigura ko basuzuma umugwi nserukira gihugu ko wigenjeje neza mu nkino zibanze zitegura iryo higanwa byishi kunguru yino yuno musi tubitegwe na mugenzi wacu rivye kwizera
kumahiganwa yose inkinatunganywa hari byisunga kugira be ahumwegesha muri kaminuza mu rukino rw'umupira w'amaguru avuga ko umugiserukira gihugu uburi munywanyi mwishira hamwe ry'umupira w'amaguru ku mugabane wa Afrika Alexandre Sibomana yongera akamenyesha ko ibihugu biri muri iryo shira hamwe hari amafaranga bitegereza gutanga
igicho gihugu kiba gifise ishirahamwe riri muri iyo shirahamwe rije cy'umupira w'amaguru muri Afrika gutegerezwa kuba uri ku rutonde no kuvuga wanditswe uri urimo kandi wongera uriha hari amahera hajya bari ama yinererano ama
ikindi basuzuma nuko umugobo ufise abakinyi bakomoka muri ico gihugu nyene kuko bibujijwe ko hakiri umukinyi ava mu kindi gihugu
kindi naco bakaraba yuko abakinyi bawe bose bafise ubwene gihugu bw'ico gihugu kuko nkufashe nka karorero nk'uburundi ntibwogenda gukina cyo gikombe cya Afrika butwaye n'umukinyi dufate nk'uwo muri Kongo nka karorero ategezwe kuba afise ubwo bwene gihugu bw'ico gihugu aserukiye adafise ubwene gihugu ntibamwemerera
mu nkino zibanze umugwi serukira gihugu ubwirizwa kwigenza neza Alexandre Sibomana yerekana ko ico gihe ari umwanya wo gutora imigwi serukira gihugu 24 zitabira amahiganwa
kindi duca tubona nuko inyuma yuko baraba ivyo byose baca baraba rero yuko icyo gihugu cigenjeje neza muri bijya twita by'amajonjora ibintu by'amakalifikasyon baka kuko ubwa mbere baratangura bakagenda barahiganwa bahiganwa bakuranamo gushika yaho baronka ivyo bihugu 2024 bijya muri iryo iryo higanwa riba inyuma y'imyaka 2 muvuga ni inyuma y'imyaka 2 niho iryo higanwa riba mugabo imbere yaho ibihugu birakurakuranamo kugira ngo haboneke kuko si bihugu byose byo muri Afrika bijayo bibanza gukurakuranamo hamakaboneka ibihugu byiza bigenda ni nyuma y'imyaka 2 mugabo ubaheruka kubihindura baragize umenga ubutwara ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Afrika yarabihinduye ubu rizohora riba inyuma y'imyaka 4
ibihugu bikene iryo higanwa gushika ubu ni 24 nk'uko bivugwa n'umushakashatsi akaba n'umwigisha muri kaminuza muri urwo rukino muri ivyo habarimwe imigwi 6 umugwi wose uburimwe ibihugu 4 mu higanwa ry'igikombe ca Afrika gyemirije amahiganwa y'ibanza azotangura muri nyakanga umwaka wa 2026
urivye kwizera urakeneye kuri iyo nkuru y'inkino wari waduteguriye ni no kuri iyo nkuru nyene turangije ko makuru yacu nkengurukire mwese mwari ko murayumviriza nkengurukire abagenzani mwese cyo yatereye ugire amakuru aboneke nkengurukire kandi na Kofi Olivier Rubere ntware mvaje mu bw'ivyuma cyo done niyo yanzigamye na yabashikirije ndabifuze ko namugira umugoro wa mwiza murakoze